ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kuba ikaje muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Uburundi bwafunguye imipaka yabwo n'u Rwanda, imipaka yari imaze imyaka hafi itatu ifunze. Turahamagara umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Desire Hatungimana ku mupaka wa Kanyaru. Leta y'u Rwanda iratangaza ko umwuka mubi wa politiki hagati ya bimwe mu bihugu bihana imbibi n'icyo gihugu wabaye inzitizi mu gushyira mu bikorwa amasezerano ashyiraho isoko rusange nyafurika. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na bagenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse, wiriweho?
Mwiriwe neza Veniste. Mu karere ka Afrika, perezida mushasha aheruka gutorwa muri Kenya William Ruto yarivuguruje ku byo yashikirije ku Bushinwa mu bihe by'imyiyamamazo. Arashimagiza ubucuti bwiza Kenya ifitaniye n'Ubushinwa muri iki gihe. Yemeye ko Kenya igiye kwagura iyi migenderanire mu bisata by'inyubako, uburimyi, indero hamwe n'ibindi ku nyungu z'ibyo bihugu bibiri. Perezida William Ruto yavuze ibi igihe yabonana n'intumwa idasanzwe y'Ubushinwa ku mugabane wa Afrika, Liu Yuxi, gato agitangura amabanga yiwe. Mu bihe by'imyiyamamazo, Perezida Ruto yariyamirije Ubushinwa avuga ko mu gihe yotsinda amatora azoca yirukana abashinwa bari muri Kenya kuko bariko barakora ubuzi bwategekanirijwe abanyakenya. Icyo gihe kandi yaremeye ko azoshyira habona amasezerano yose leta ya Kenya yasinyiraniye n'Ubushinwa mu mwijima, akavuga kandi ko azuhagarika ingeso yo gusaba imfashanyo. Ubushinwa nicyo gihugu kiza imbere mu guha amadeni menshi Kenya, kandi nibwo buriko burakora ibikorwa by'inyubako bikomakomeye, harimo n'ibarabara rikomeye rizohuza ibisagara bya Nairobi na Mombasa.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mwavugwa hanze y'umugabane wa Afrika, mu Burusiya, Perezida Vladimir Putin yaremeje ukwikukira kw'intara za Ukraine za Zaporizhia na Kherson ziri mu manuko bwa Ukraine. Iri biri mu itegeko rya perezida ryasohotse ku mugoroba w'ejo ku munsi wa kane. Ni mu gihe Uburusiya buriko bwitegura kurangiza ishyirwa mu ngiro ryo kwiyegurira izo ntara zibiri bukaziyegeka ko haruhande y'izindi za Donetsk na Lugansk zitangazwa kuri uyu wa gatanu. Uburusiya bwavuze ko bufatanya izo ntara zine mu birori biba ku mugaragaro bitegekanijwe i Moscow kuri uyu munsi wa gatanu. Umuvugizi wa perezidansi y'Uburusiya Dmitri Peskov yabwiye abamenyeshamakuru ko kwiyomekera ko izo ntara biba ku mugaragaro muri ibyo birori, kandi perezida Putin ahava ashikiriza ijambo rihambaye. Abategetsi b'izo ntara zine bashyizweho n'Uburusiya baza bari ku mugwa mukuru w'Uburusiya i Moscow kuva ejo ku munsi wa kane kwitegurira ibyo birori. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden yavuze ejo ku munsi wa kane ko Amerika itazogwigara yemera iyo ngingo y'Uburusiya. Umunyamabanga mukuru wa ONU nawe Antonio Guterres yamiriye kure iwo mugambi, avuga ko ari ingendo itagira ikibanza mu isi kigihe. Izo ntara zine Uburusiya bwigaruriye ni Kherson na Zaporizhia ziri mu manuko, hamwe na Donetsk na Lugansk mu buseruko. Tukiri ku kibazo cy'iyo ntambara nyine, Sena ya Amerika yaremeje ejo ku munsi wa kane imiliyaridi 12 z'amadolari y'imfashanyo nshasha kuri Ukraine mu bisata by'ubutunzi na gisirikare. Ingingo yemejwe n'abasenateri bo ku mpande zose uko ari zibiri, agizwe n'imiliyaridi 3 z'amadolari zigenewe ibigwanisho, ibikoresho n'imishahara y'igisirikare cya Ukraine. Harimo kandi n'imiliyaridi 3.7 zizova mu mafaranga yagenewe ubushikiranganyi bwo kwivuna abansi bwa Amerika. Izindi miliyaridi 4.5 zizohabwa igihugu cya Ukraine kugira ubutunzi bwacyo ntibusubire inyuma, kandi na leta ibandanye imirimo yayo no guha abanyagihugu serivisi bakeneye. Aya mafaranga mashasha yemerewe Ukraine aciye ashikana ku miliyaridi 35 z'amadolari leta ya Amerika imaze guha icyo gihugu kuva mu ntango z'uyu mwaka. Mu karere ka Aziya, Korea ya Ruguru yarateye ibisasu bya misile bibiri byo mu bwoko bwa balistike ejo ku munsi wa kane, inyuma y'amasaha make icegera cya perezida wa Amerika Kamala Harris avuye muri Korea y'Epfo. Muri urwo rugendo, Kamala Harris yaragendeye akarere gatandukanya ibyo bihugu bibiri gacungerewe cyane. Izo misile za Korea ya Ruguru zibaye zitatu icyo gihugu giteye mu minsi itanu. Muri urwo rugendo, icegera cya perezida wa Amerika Kamala Harris yavuze ko Amerika yiyemeje gukingira Korea y'Epfo. Yavuze kandi ko ibihugu bicuditse na Amerika bibona ko Korea ya Ruguru ari intambamyi y'umutekano ku bwa porogaramu yayo y'ibigwanisho muri ako karere.
Urakoze Aloyizi Bigirimana, mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ko mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nabibabwiraga mu ngingo nkuru, Uburundi bwafunguye imipaka yabwo n'u Rwanda. Imipaka imaze hafi imyaka itatu ifunze. Leta y'u Rwanda yatangaje mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka ko ifunguye imipaka yarwo n'u Burundi. Umwana w'u Rwanda n'u Burundi wajemo agatotsi mu mwaka 2015 nyuma y'igeragezwa ryo guhirika ubutegetsi bwa nyakwigendera Pierre Nkurunziza. Ku mupaka wa Kanyarundi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Desire Hatungimana. Desire Hatungimana, wiriweho.
Wiriwe Veniste.
None leta y'u Burundi yatangaje ite ifungurwa ry'iyo mipaka?
Iyo nkuru yuko abarundi bagiye gutangura kuza barajabuka mu Rwanda baciye ku mipaka yose Burundi buhana n'u Rwanda batarinze gusaba urusha nk'uko byari bimaze iminsi twayimenye ku munsi w'ejo ku mugoroba. Aho rero twaciye tubaza turabaza mu biro bigejwe urujya n'uruza ku mipaka icyo bita PAF, hanyuma baratubwira yuko baronse ubutumwa bwahawe n'ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu, bamenyesha yuko abantu bashobora kurengana batinze gusaba uruhushya nta rwandiko rwigeze rusohoka. Ariko ubwo butumwa nk'uko twabibajije baratwemereye yuko baburose, ari nacyo gituma mbere uno munsi aho duhagaze ku Kanyaru twamaze kubona abantu bavuye i Burundi baratwemerera kuko yuko bajabutse batabanje kubasaba uruhusha nk'uko vyahora.
Hari abo ngabo bajabuka binjira bavuye i Burundi baza mu Rwanda, ariko se hari n'abanyarwanda ubona bambuka bajya mu Burundi?
Nk'uko ari umunsi wa mbere ingingo igiye mu ngiro, abantu bariko baraca ku mupaka ntabwo ari benshi, nta ruja n'uruza runini ruhari kubera ngo kuva tukahashitse mu masaha yine tumaze kubona abantu bakeya bava mu Burundi bashika nko kuri 8. Ariko abagenda bajya ku ruhande rw'u Burundi abo tumaze kubona bambuka ntibarenga 5, ngirano kubera iyo ngingo yarayifashwe nimugoroba. Ariko ugiye kuraba kubera nk'ejo ariko 6 hijyaje ku cumweru niho twibaza ko abantu bashobora kwambuka ari benshi, kubera nabo nyine ubwo butumwa benshi ntibabumenye kubera butakiye no ku maradiyo. Ariko guhera uno munsi abantu bamaze kubimenya kuko batangwa yo kwambuka baraza baraganira n'abandi bamenye yuko ubwo rusha rwari rumaze iminsi rubazengereje, kuko washobora kurusaba ukamara n'indwi yose turaroronka uno munsi utagikenewe.
Ku ruhande rw'u Rwanda rwose narwo rwarabimenyeshejwe binyuze mu nzira za kidiplomasi, rwamenyeshejwe ko noneho imipaka yose ruhana n'u Burundi ifunguwe.
Ku ruhande rw'u Rwanda nabyo tukomenya, ariko gusa ni uko hoho hari hasanzwe hafunguye kuva mu kwezi kwa gatatu bikamenyesha bikabuganika yuko rero mu Rwanda aho nta kibazo cyari gihari, gihatse cyari gisigaye i Burundi ho hari hafunze, ariko mu Rwanda hari hafunguye kuva mu kwezi kwa gatatu, bisigura rero yuko ku ruhande rw'u Rwanda nta kibazo cyari gihari, kiretse ko abanyagihugu baho twaganire bamwe bamwe ku mpaka bavuga yuko bishimye kubona basubiye kuronka akazi nkuko vyahora bagasubira kuronka igitunga umuryango kuko kuva bafunze imipaka ubuzima bwari bwabahagararanye.
Ubuhahirane hagati y'u Rwanda n'u Burundi ubundi bushingiye ku kiniki abaturage baturi iyo mipaka bahahirana.
Ugiye kubiraba Veniste abantu iyo baturanye bahiranira byinshi na cyane cyane abaturage bato bato baraja ku Burundi bakaja mu masoko bagahaha narijya mbere usanga ifaranga y'u Rwanda riri hejuru bakaja kurondera icyo batabonye iwabo bagaheza bakajabuka mbere naho twabonanye naho twabonanye bamaze no kujabuka hakurya barasangira n'abagenzi babo hamba baragaruka avyerekana yuko kiretse ibyo bahahiranira gusa batanye ubucuti bwinshi ko no gusanga no kurongorana usanga imiryango yaravanganye kubera no kujabuka bidasaba amapasiporo bobo basaba akantu gusa kerekana indangamuntu bagaheza bakambika imipaka.
Desire ha Tungimana umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ku mupaka wa Kanyaru ndagushimiye cyane kandi nkwifurije akazi keza.
Murakoze Venice.
Leta y'u Rwanda iratangaza ko umwuka mubi wa politiki hagati ya bimwe mu bihugu bihana imbibi n'icyo gihugu wabaye inzitizi mu gushyira mu bikorwa amasezerano ashyiraho isoko rusange rya Afurika. Ikigali ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi wiriweho. None Leta y'u Rwanda yahereye kukitangaza ko umwuka mubi ubangamiye iyi gahunda yo guhahirana.
Byari mu kiganiro ministre w'ubucuruzi n'inganda yaragiranye n'abanyamakuru ku mugoroba wo kuri uyu wa kane aho yagaragazaga inzitizi zabaye mu gushyiraho rya soko rusange. Aravuga ati byabaye ikibazo gikomeye kuko iri soko rusange rimaze hagiye gushira imyaka ibiri ryakabaye ririho none na n'ubu ntiriratangira. Byatewe rero nuko hari ibihugu bigenda biseta ibirenge mu byerekeranye no kubishyira mu bikorwa agaruka ku buhahirane hagati ibihugu bituranye n'u Rwanda ko hariho imipaka idakora neza avuga nk'u Burundi ko ntabwo ibicuruzwa bigenda ngo byambukiranye imipaka avuga ko na Kongo nubwo bikora ariko bafunga imipaka kare mbese agenda avuga uzi ko mu Buganda ari bwo hacimitse mike cyane ubwo buhahirane bwongeye gusubukura avuga ko rero ibyo ngibyo ari inzitizi ikomeye yatumye iryo soko rusange ridatangira uko bikwiriye.
Ariko se hari icyo yavuze ku ifungurwa ry'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi ko tumaze kumenya ko u Burundi bwafunguye imipaka yabwo n'u Rwanda.
Muri icyo kiganiro cyabaye nimugoroba ntabwo yigeze avuga icyo abivugaho gusa yavugaga ati inzego nkuru z'igihugu ziguma ziganira twebwe ku Rwanda rw'u Rwanda ati turiteguye ntabwo ibyo byabikomojeho bishobora kuba atari yakamenye ko yafunguwe.
Asumta Kaboyi umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali ukomeze utohoze iyo nkuru uze kugeza kubumva Ijwi rya Amerika mu makuru yacu atangwifurije umunsi mwiza.
Murakoze cyane Venuste n'amakazi keza.
Uburundi bwahagaritse ingendo zijya mu gihugu cya Serbia nyuma yaho hagaragaye abantu benshi banyuraga muri icyo gihugu cy'Uburayi bajya kwa kubuhungiro. Amashyirahamwe arwanya ubucuruzi bw'abantu aravuga ko abagera ku 5,000 bagiye mu gihe cy'ukwezi kumwe. Pierre Claver niyo nkuru.
Urugendo ruje muri Serbia nibwo ruririmbo ruri mu kanwa ka benshi cyane cyane urwaruka i Bujumbura no mu bindi bisagara bikuru bigeze Burundi. Amakuru Ijwi rya Amerika rifise akemezwa n'ishyirahamwe rirwanya urudandazwa rw'abantu ONRCT Weton Frere yemeza ko abantu bari hagati y'3,500 n'5,000 buririra indege i Bujumbura bagiye muri ico gihugu ca Serbia mu kwezi kumwe. Ivyo bikaba vyiyongereye kuri urwo rugero guhera mu mezi atatu aheze. Igipolisi cyatangaje ku gite w'amakenga niyo nzira kuri uyu wa gatatu cerekanye abantu batatu cafashe bagirizwa ko bafise uruhara mu kurungika ugwaruka muri ibyo bihugu harimo na Serbia. Vyemezwa na Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano n'intwaro y'agati mu gihugu.
Aba bantu bafashwe bamaze kwiba abantu amamiliyoni n'amamiliyoni y'amafaranga babahenda yuko bazoca barungika muri ivyo bihugu barafise n'ibigo ngo babahera mu nyigisho bwa hari abandi bababwira ko babajana mu bihugu vya Buraya cyangwa bakinjira muri Serbia ngo bakazoruhukira mu Bubiligi. Nagenda bamenyeshe ko babaka amafaranga ari hagati y'imiliyoni 7 na 13 z'amarundi. Aha rero mu miryango itari mike n'amarira harabagurisha amatongo harabagurisha ibitungwa hari n'abagenda kurondera amafaranga mu mabanki batazi ingene bazori ubu ngo basigaye bamara 7 bariko baragenda n'amaguru muri ivyo bihugu ubu rero ho hageze igihe cy'imbeho n'abapfa barapfa
abafata iyo nzira bishimikiza amasezerano ari hagati y'Uburundi na Serbia yasubiwemo n'ivyo bihugu bibiri mu kwezi kwa gatandatu uno mwaka ayo masezerano yatsiguwe n'umushikiranganje w'imigenderanire y'Uburundi na Makungu Albert Shingiro mu nama nshingamateka na nkenguza amateka atanga uturusho ku muntu afise urupapuro rw'inzira passport y'Uburundi ni ya Serbia gutembera muri ivyo bihugu bibiri ataruhusha rwo kwinjira mu gihugu kime canke ikindi bita visa arinze gusaba ubu Uburundi bwikeka ko abarundi batari bake bariko bikeke nyuma yutwo turusho mu guca muri Serbia hanyuma bakaja gusaba ubuhungiro mu bihugu vya Buraya ivyo biremezwa ndetse n'abamaze gufata iyo nzira yamara bavuga ko izitanye uyu twise Bizimana kubera atashatse ko amazina yiwe amenyekana avuga ko yaciye mu bihugu bitandatu kugira shike mu gihugu c'u Budagi gusaba yo ubuhungiro
Jesse naraye no muri Serbi uri muri Serbi ugomba kwinjira mu kindi gihugu muri Bosnia macamo Fatima Dok ikacibatwara ahegereye ku mupaka wa Bosnia ugacamo va muri ya modoka ugacamo ugenda n'amaguru rero ugo rundi rugendo rusigaye niwa uca umva muca mu mashamba ugacuraba muri kafe ugacuraba ikindi gihugu gicurikira ni Croatia Mchamusu ya kandi kufati modoka. Ikachiwa tukwara ahigire kumupaka wa Bosnia na Kroasi. Mchamu njira muri Slovani mwuko ni ndababiye. Uva sebi meze nginzira hibi meze humu jango. Mchamu kugira mushike mubindi bihugu.
Bagenzi we batubwiye ko bamaze indwi zibiri canke zirenga bagenda n'amaguru baduga imisozi ahandi naho bagaca mu mashamba hari uruzi rumwe bajabuka umwe muri bo yatumenyesheje ko mugenzi wabo yaruguyemwo akasiga ubuzima kuko rutoroshe kujabuka yongera ko kw'abatari bake bamaze gusiga ubuzima muri iyo nzira iva muri Serbia igaca muri Bosnia Croatia Slovani, Ubutaliano, n'Ubusuwisi kugira bashike gusaba ubuhungiro mu bihugu vy'u Faransa, Ububirigi canke Ubudagi batubwiye ko iyo bafashe urugendo ari nka 50 hatabura na 5 bagwa mu nzira canke bakanyuruzwa ico bikoze batubwiye ko bivana n'uburyo umuntu afise batufise amafaranga akwiye aca mu nzira nziza Ivyo vyatumye ishiramwe rigwanya urudandazwa rw'abantu n'ubwimukira bwo mu kinyegero ONRCT uwe ton frère rikorera Bujumbura ritera kamo leta kayisaba guhagurukira ico kibazo Maître Prime Mbarubukeye atwara iryo shiramwe gigenga kuri mikoro y'ijwi ry'America
twarasanze nko kuwa gatanu uyindwi heze abarundi n'abarundi kazi bashika 200 bashoboye kugenda muri icyo gihugu cya Serbia ishyiramo ONST Weton Frere yarabajwe cyane kandi no kumva yuko hari abarundi benshi bahura n'ingorane zidasanzwe mu byerekeye urugendo baba ariko baragira bamwe muri bo no gupfa bagapfa ishyiramo ryacu ryashaka risabe leta y'u Burundi gukurikiranira hafi izo ngendo baciye mu kinywabi baze bagende bakingiwe kandi agateka kabo kubahirijwe
Ikinyamakuru La Libre candikegwa mu Bubiligi candika ko igitigire c'abarundi basaba ubuhungiro muri ico gihugu cigwije incuru 8 mu kiringo c'amezi 3 aheze gusa ibice 90% vyabo nabaciye muri Serbia barimwo n'abanyarwanda abakongomani abatanzania n'abaturuka mu bindi bihugu vya kare ka Afrika y'ibiyaga binini leta y'u Burundi yatangaje ko ibayirahagarika ingendo zija muri ico gihugu ca Serbia mu kurindira ko amatohoza yimbitse akogwa ikompanyi z'indege nka Ethiopian Airlines zitwara abantu benshi muri ico gihugu c'u Buraya zahawe amategeko yo kudasubira gutanga amatike y'indege ndetse n'abari bamaze kuriha amatike yahagaritswe Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya America
radio yijwi ry'America urubanza rw'umucuruzi Kabuga Felician ukurikiranyweho ibyaha bya genocide muri 1994 mu Rwanda rurakomeje mu rwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha uregwa ntiyari mu cyumba kiburanisha ku mpamvu yatangaje mbere ko zishingiye ku mwunganizi yahitiwemo atemera inkurirambuye Temistocle Mutijima
Umucamanza ukuri inteko iburanisha bwana Ayen Bonomi yatangije iburanisha avuga ko nubwo Kabuga yanze kwitabira urubanza ntanashake kurukurikira ku ikoranabuhanga ameze neza nta kibazo cy'ubuzima afite. Yongeraho ko nubwo biruko iburanisha rikomeza aho yahisaho umwanya ubushinjacyaha ngo busobanure ibibanziriza urubanza. Ubushinjacyaha bwibanze ku gusobanura Kabuga Felicien yari we haba mbere no mu gihe cya genocide. Bwamugaragaje nk'umunyemari wakoresheje umutungo we mu kubaka umubano wimbitse n'abari abategetsi bakuru mu gihugu no mu ishyaka rya MRND ryari ku butegetsi kugeza no kuri perezida Juvenal Habyarimana ubwe. Uwo mutungo akaba ari nawo yakoresheje mu gutera inkunga ikorwa rya genocide. Bwikije cyane kuri radio RTLM yatambutsaga ubutumwa buhembera kandi bubi burwango ku Batutsi. Aha bukaba bwavuze ko Kabuga yibereye umunyamigabane n'umuterankunga mukuru aho yashoye masaga $10,000,000 by'amadolari y'Amerika. Kubwo ubushinjacyaha ibyo byayifashije mu kubona ibikoresho, umurongo ivugiraho n'ibindi byangombwa ku buryo mu gihe gito yahise ihinduka radio ikurikirwa cyane. Bwavuze ko ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 mu 1994 ubwo genocide yatangiraga, iyo radio yumvwaga cyane mu gihugu hose kurusha na radio y'igihugu. Uretse no kuyitera inkunga, ubushinjacyaha bwavuze ko yari mu bayobozi bakuru ba RTLM kuva ishingwa mu kwa 7 1993 kugeza ihagaze ubwo genocide yarangiraga mu kwa 7 1994. Kabuga ubwe ngo yagiye yivuganira kenshi ndetse agatambamira ibyemezo bya Minisiteri y'itangazamakuru byabaga byayifatiwe kubera gutambutsa ibiganiro bibi urwango. Radio RTLM ubushinjacyaha bwavuze ko itagarukiraga ku kubiba urwango ku Batutsi gusa, ahubwo mu gihe genocide yakorwaga abanyamakuru bayo barangiraga intera hamwe aho zijya guhiga Batutsi. Aha bukavuga ko abatangabuhamya bazagaragaza uburyo abamazina yabo yatangazwaga kuri RTLM bahitaga bibasirwa, bamwe bakaba barahizwe n'intera hamwe bakarimburanwa n'imiryango yabo. Kugutera inkunga umutwe w'intera hamwe z'ishyaka MRND ryari ku butegetsi, ubushinjacyaha bwavuze ko inyubako yo ku Muhima mu mujyi wa Kigali yari igicumbi cy'uwo mutwe aho wanabikaga ibikoresho n'imyambaro, ndetse abawugize akaba ari naho bahagurukiraga bajya guhiga Batutsi hirya no hino mu mujyi wa Kigali. Ikirenze kuri ibyo, ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko bufite abatangabuhamya bazagaragaza uburyo mu rugo rwa Kabuga rwari ku Kimironko mu mujyi wa Kigali hitorezaga ndetse hagatangirwa intwaro ku bagize umutwe w'intera hamwe biganjemo abaturuka mu yari perefegitura ya Byumba Kabuga akomokamo. Aho hafi y'urugo rwa Kabuga kandi, ubushinjacyaha bwavuze ko hashyizwe bariyeri yatangirirwagaho Abatutsi, abayibagaho bakaba ari intera hamwe za Kabuga ubwe. Uretse aha mu mujyi wa Kigali, ubushinjacyaha bwanavuze ko Kabuga yafashije mu ishingwa ry'umutwe w'interahamwe aho akomoka mu yahoze ari perefegitura ya Byumba. Bwavuze kandi ko mu gihe genocide yakorwaga, Kabuga ubwe yagiye asura kenshi interahamwe aho zabaga ziri mu rwego rwo kuzitera umwete mu bikorwa byo guhiga no kwica Abatutsi. Ubwo intambara y'umutwe wa FPR Inkotanyi yari irimbanyije muri Kigali, guverinoma yari wigahungira mu cyari perefegitura ya Gitarama, ubushinjacyaha bwavuze ko Kabuga Felicien wakundaga kuba ari ku Gisenyi kuva mu kwezi kwa 4 1994, aho ku Gisenyi yahayoboreye ibikorwa byo gushinga ikigega cyo gukusanyirizamo amafaranga yo kugura intwaro. Amafaranga yakusanyirizwaga muri icyo kigega, ubushinjacyaha bwavuze ko yaguzwemo intwaro zambutswa zinyujijwe Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icyo gihe yitwaga Zaire. Izo ntwaro ngo zahawe interahamwe zitangiwe kuri stade no mu kigo cya gisirikare. Ubushinjacyaha bukavuga ko Kabuga ubwe yavuze ko nta mututsi ugomba kwambuka umupaka ahunga, yiyemeza gutanga inkunga yo kongera amabariyeri aho ku Gisenyi. Kuva mu mwaka w'1997, Kabuga yari mu bashakishwa cyane kubwo kugira uruhare muri genocide yari imaze kuba mu Rwanda mu 1994. Yatawe muri yombi mu kwa 5/2020 mu Bufaransa hafi y'umurwa mukuru Paris. Ibyaha akurikiranweho birimo icyaha cya genocide, gukora no guhamagarira abandi gukora genocide, gucura umugambi wo gukora genocide, gukora itoteza ku mpamvu za politiki, ndetse no kurimbura n'ubwicanyi nk'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Kuri uyu wa gatatu, ni ukuvuga umunsi umwe mbere y'iburanisha, Felicien Kabuga yasohoye inyandiko avuga ko atitabira urubanza. Ibyo avuga ko bitewe n'uko adafitiye icyizere umunyamategeko umwunganira Emmanuel Arti, kandi ubusabe bwe bwo kwihitiramo umwunganizi wundi bwanzwe, bityo akaba arimo guhatirwa kunganirwa n'umunyamategeko watizeye. Iburanisha rirakomeza kuri uyu wa gatanu.
Mu butabera bw'u Rwanda, umugabo wamamaye mu gukina filime nyarwanda Jean Bosco wihoreye wakunze kwita Ndimbati yatsinze ubushinjacyaha mu rubanza baburanaga yaregwaga ibyaha byo gusambanya umwana no kumuha ibisindisha. Urukiko rwemeje ko ikirego cy'ubushinjacyaha nta shingiro gifite kuko nta bimenyetso bifatika butanga rwategetse ko Ndimbati ahita arekurwa urubanza rukimara gusomwa inkuru irambuye Eric Bagirubusa.
Nta kimenyetso na kimwe mu byashingiweho n'ubushinjacyaha mu kurega bwana Uwihoreye umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yahaye agaciro. Yavuze ko byose bibumbatiye ugushidikanya, niko guhita atangaza ko nta cyaha na kimwe gihama Uwihoreye uzwi nka Ndimbati mu mafilime nyarwanda. Akimara gutangaza iyo ngingo, icyumba cy'urukiko cyari cyakubise cyuzuye abantu bagihinduye nk'isoko, ubundi umucamanza buruko yifata, abandi nabo bajya hanze kugaragaza amaranga mutima yabo. Ndimbati yaregwaga ibyaha bibiri, gusambanya umwana no kumuha ibisindisha. Ku cyaha cyo gusambanya umwana mu kukimugiraho umwere, umucamanza yashingiye ku matariki y'amavuko yabavugwa n'ababyeyi ndetse n'ayatanzwe n'inzego zitandukanye z'ubutegetsi. Intariki yafatiye inkingo yo mu murenge wa Muganza igaragaza ko Kabahizi Feredausi yavutse ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 6/2022. Ubushinjacyaha na Kabahizi bavuga ko Ndimbati yasambanije Kabahizi ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 12/2019 ataruzuza imyaka y'ubukure. Ibimenyetso by'uturemagingo dutangwa n'abahanga tuzwi nka DNA cyangwa ADN bigaragaza ko abana b'impanga Kabahizi yababyaranye na Ndimbati kandi na Sara bemera. Gusa ku matariki yaregwagaho kuryamana na Kabahizi, Ndimbati avuga ko yari ku Gisenyi. Yemera ko bagiranye imibonano mpuzabitsina ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 2022, bityo ko yari yujuje imyaka y'ubukure. Urukiko rushingiye ku matariki atandukanye rwanzuye ko hari indangamuntu ya mbere Kabahizi yagendanaga igaragaza ko yavutse ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 2022. Urukiko ruvuga ko nubwo abarega Ndimbati bahakana iyo ndangamuntu, bitavanaho ko yatanzwe n'inzego zibifitiye ububasha. Kukijyanye n'amatariki yaba Ndimbati na Kabahizi ndetse n'ubushinjacyaha batemeranywaho ku munsi baba baragiranyeho imibonano mpuzabitsina, urukiko rwavuze ko buri ruhande rubivuga gusa kandi nta bimenyetso biherekeza. Urukiko rwavuze ko ntaho rwahera rwemeza ko Ndimbati yaryamanye na Kabahizi atujuje imyaka y'ubukure. Rwashimangiye ko ubushinjacyaha bufite inshingano zo kurugaragariza ibimenyetso bidashidikanywaho ku cyaha cyo guha umwana ibisindisha na cy'umucamanza yakimugezeho umwere. Umucamanza kandi yategetse ko nta ndishyi zigomba gutangwa muri urubanza. Basabaga indishyi zingana na miliyoni 30 mu mafaranga y'amanyarwanda. Ategeka ko Jean Bosco Uwihoreye bakunze kwita Ndimbati ahita arekurwa urubanza rukimara gusomwa. Mu cyumba cy'urukiko abantu bahise baterera hejuru icyarimwe bagaragaza ko bishimiye icyemezo cy'ubutabera mu rubanza rwa Ndimbati. Uyu mugore ni umuturanyi wa Ndimbati mu mudugudu wa Karama ubuhiswe Norvege.
Ndowe Karama ntuye Karama na Norvege. Ako Ndimbati agifungwa numvise mbabaye, ngire mu babara mwinshi. Tutwagera ku rubuga nkoranyambaga Facebook tugasanga ngo Ndimbati barimo shyira commentary ngo nafunge ngo naheremo. Nkabandikira nkababwira ngo ufunze ntago ari bufungura. Ubwo rero njyewe nahanye intsinzi. Nyamara kumva ngo Ndimbati baramusomera. Njyewe nicyo cyanzamuye. Nazanywe no kureba uburyo Ndimbati bamusomera, ndanezerewe cyane. Urugobo bacukuye baruteremo insina.
Urubanza rusomwa mu baburanyi hagaragaraga umunyamategeko wunganira Ndimbati. Ubushinjacyaha ntibwari mu cyumba cy'urukiko. Umunyamategeko Irene Bayisabe ashima ko yunganira yabonye ubutabera.
Nta kizere n'ifite buriya bya biri muri mwatsi. Uru gusabirwa mbavuga ngo ikivamo cyose ndacyakira. Ariko ikivuyemo nicyo nasabye. Kuba rero icyo nasabye ari cyo kivuyemo, ndishimye cyane. Ndimbati nawe ararenganuwe nk'uko nawe ari umuturage, nawe ari rubanda, nawe erega ubutabera buramureba, nawe bugomba kugira icyo bumukorera. Niba bubona arengana agomba kurengana, arengana agomba kurenganurwa. Abahiri icyaha yakoze bakabona bufite ibimenyetso cya muhama.
Ubwo twateguraga iyi nkuru ntitwabashije kumenya niba urwego rw'ubushinjacyaha ruburana na Ndimbati ruzajurira icyemezo cy'urukiko, na cyane ko urubanza rwasomwe ku rwego rwa mbere rutarabitegeko. Ku rundi ruhande hari amakuru avuga ko Ndimbati akimara kugeza hanze ashobora kujyana mu nkiko umunyamakuru wo ku muyoboro wa YouTube yikoma ko ari mu babaye intandaro yo kumufungisha. Ndimbati yaramaze amezi 6 afunzwe muri gereza ya Mageragere. Umunyamategeko umwunganira yabwiye itangazamakuru ko igihe Ndimbati yabyifuza agasanga bafite ibimenyetso bashobora gushingisha urundi rubanza. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Aha ni udusoreje aya makuru hamwe na Mukubil ya Baro wamfashije kubagezaho. Nongeye kubashimira kuba mukurikira radio Ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: impinga ntihiga Imana. We mpinga nzima, Imana yahaye umanzi kimwe n'abandi bana mwese muri mu bitaro hirya no hino mu Rwanda no mu Burundi, ndabasabira mukomere murangize icyumweru neza mwari kumwe na Venuste Shimimana.